bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza amakuru twafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezweho igeni no ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteze amatwi turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Umutegetsi wo mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi w'Imana yaragirije umuhari M23 ugwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba ari wo utera abasirikare ba ONU bari mu buseruko bw'icyo gihugu. Iri tangazo ryashyikirijwe n'umufasha w'umunyamabanga mukuru wa ONU Bintu Keita Liji nyuma yaho igisirikare cha RDC gitanguriye ibitero kuri uyo muhari ku munsi wa kane. Keita yavuze ko M23 wateye abasirikare ba leta hamwe n'aba MONUSCO bari kubungabunga amahoro muri icyo gihugu. Abanyagihugu bo mu gisagara cha Goma ni mu ntara ya Kivu y'Uburaruko bo bavuze ko MONUSCO yakoresheje za kajugujugu muri uko kugwana n'abo baroberi. Itangazo ryasohowe na M23 naryo ryavuze ko abagwanyi babo birukanye inteko za leta zihungira mu ikambi ya MONUSCO bica bituma abasirikare ba ONU nabo binjira muri urwo rugamba. Umuhari M23 wongeye gutanguza ibitero mu ntango z'uyu mwaka wagiriza leta ya Congo kuba yarananiwe kubahiriza amasezerano yo mu 2009 yasaba abo ko aba bagwanyi bo kwinjizwa mu gisirikare cy'igihugu. Muri Afrika kandi perezida wa Senegal Macky Sall ejo ku munsi w'Imana yavuze ko azogendera igihugu cy'u Burusiya na Ukraine mu bihe bya vuba ku izina ry'ubumwe bwa Afrika arongoye muri iki kiringo. Uru rugendo rwari kuba ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa gatanu ariko ntibyakunze ku mvo z'amatariki atamworohereje biba ngombwa ko hashingwa iyindi tariki. Yavuze ko yahawe uburenganzira n'uwo muryango kugira ugo rugendo rube kandi ko n'Uburusiya bwamurungikiye ubutumire. Perezida Macky Sall yavuze kandi ko ubumwe bwa Afrika bwemeye kuzoshyira hamwe abaperezida bari muri iyo muryango wa Afrika bifuza kuzoganira na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Yavuze ko nibi bizokogwa mu ndwi ziri imbere. Ugutera Ukraine ku Burusiya kwatumye umugabane wa Afrika winjira mu bibazo by'ubutunzi, ibiciro by'ibiterwa nk'ingano biraduga ndetse n'ibiciro by'ibitoro. Ibi byatumye abanyafrika batabona kumwe iyo ntambara. Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu Senegal yahisemo kutagira icivuze mu itora ryatunganijwe na ONU ryasaba ibihugu gusaba Uburusiya kuva mu gihugu cya Ukraine. Kuri Afrika kandi abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Guinea barasubiye kwemerera Alpha Conde yahoze ari perezida w'icyo gihugu kuva mu gihugu. Itangazo ryasohowe n'abasirikare baramutswa ubutegetsi muri icyo gihugu rivuga ko Alpha Conde yahawe uruhushya rwo kuva mu gihugu kugira aje kwivuriza hanze. Iryo tangazo ntiritomora ariko igihugu agiyemwo ndetse n'igihe azomara hanze ntirinavuga icyo agwaye, gusa ryumvikanisha ko ari kuriwe gusohoka igihugu kugira aje kwisuzumisha ku baganga batandukanye. Alpha Conde w'imyaka 84 afise dosiye mu butungane bumwagiriza ubwicanyi guhohotera kiremwamuntu no kunyuruza abantu batandukanye. We n'abandi bategetsi bagera kuri 30 bahora muri leta yiwe ubutungane bwari bwavuze ko batemerewe kurenga imbibe za Gine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo ku Imana niho yashika mu Buyapani, n'urugendo rwa mbere agize ku mugabane wa Aziya nka perezida, kandi ni mu gihe Korea ya Ruguru ihiga kugerageza ikindi kigendajuru cya misile. Ategekanya kubonana na mushiranganji wa mbere w'Ubuyapani Fumio Kishida kuri uyu wa mbere, aho agaragaza umugambi wo gukorera hamwe urudandaza uzoburongowe na Leta Zunze za Amerika. Uru rugendo rubaye mu gihe ubutunzi bw'Ubushinwa bwahungabanijwe na COVID-19, Amerika ikavuga ko rutumbereye kandi kugumana ububasha muri ako karere mu bisata by'urudandaza hamwe ni vya gisirikare. Umushikiranganje w'Ubushinwa ajejwe imigenderanire n'andi makungu we ntabibonuko avuga ko yavuze ko ahubwo urugendo rwa Perezida Biden muri ako karere atakindi rugamije atari gucanishamwo no kubiba imbibe kubiba intambara mu bihugu byo muri ako karere ka Asia.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo amakuru ku ntambara yo muri Ukraine, umukuru w'intumwa z'Uburusiya mu biganiro by'amahoro na Ukraine yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Uburusiya bwifuza gusubira ku meza y'ibiganiro kugira barabe ingene amahoro yo garuka. Mu kiganiro yahaye televiziyo yo muri Byelorusiya, Vladimir Medinsky niwe aserukira intumwa z'Uburusiya muri ibyo biganiro, yavuze ariko ko Ukraine ariyo ikwiye kwerekana ko ifise ubushake bw'uko ibi biganiro bibandanya, kuko ngo ni nayo yafashe iya mbere mu kubihagarika. Ibiganiro hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine byatanguye kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2022. Abashikiranganji b'imigenderanire n'andi makungu b'ibyo bihugu, ni ukuvuga Uburusiya na Ukraine, barahuriye muri Turukiya mu kwezi kwa gatatu, ariko ibyo biganiro bagize byose uko byabaye nta nyishu byatanze ku ihagarikwa ry'intambara.
Harize bigira Imana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru: President wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi arabandanya urugendo rwiwe mu Burundi. Ni urugendo avuga ko ashaka kwigiramo ingene u Burundi butunganya ivy'uburimyi n'ivya gisirikare, akongera akanoganzamwo imigambi itandukanye yifuza gukorana n'u Burundi.
Celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui du chemin de fer ni qui passerait par le Burundi pour terminer au Congo à Kindu plus précisément.
Aha muri make president wa Congo Felix Tshisekedi Chilombo avuga ko umugambi umuraje ishinga cyane ari wagariya moshi ihuza u Burundi na Congo. Mu Rwanda naho muri make bamwe mu banyagihugu bivuza bakoresheje mituelle bagiriza amavuriro ya leta kutabakira neza. Turafitiye n'amakuru agezeho mu gisata cha sport n'imikino, aho tuza kwibanda kuri bal ibandanya kubera mu Rwanda musangwe kazi. Umukuru w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi havuga ko ari mu rugendo mu Burundi kuraba uko ashobora gutunganya ibikorwa by'amakoperative y'uburimyi mu gihugu ciwe, afatiye ku karere k'u Burundi hamwe no kuraba uko yo kwigira ku Burundi mu gutunganya igisirikare. Mu rugendo yatanguye kwa gatandatu akaza kurusozera no musi kuwa mbere amenyesha ko we na mugenzi we Burundi Evariste Ndayishimiye bazovugana ku mugambi rusangi wa gari ya moshi uhuza u Burundi, Congo na Tanzania. Nkuru tubaza mugenzi wacu Elo Julika neza.
Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yari yitezwe gushika ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura isaha 5 z'agatondo, ariko yahageze isaha 11 z'umugoroba. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye yakiriwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Mu nyuma yahavuye aja kwakirwa na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye. Imbere y'umubonano no kwakirwa ku mazimano Perezida Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bateye igiti cy'umwembe ku kirimba cyitiriwe kwa Ntare kiri Bujumbura nk'urwibutso. Bahejeje umubonano Perezida Tshisekedi yabwiye amenyesha makuru ko yaje mu Burundi kugira amenye Uburundi n'Abarundi birushirije, ariko kandi yavuze ko ashaka kwigira ku Burundi mu bisata bimwe bitunganijwe neza kurushiwe harimo igisirikare.
Je
viens ici pour m'enquérir de ce qui se fait de très très bien ici, notamment par exemple dans l'agriculture, dans les coopératives agricoles, pour voir comment est-ce que c'est organisé ici.
Naje kuraba ibikorwa neza hano byiza kurusha iwacu nko mu bijanye n'uburimyi, amakoperative y'uburimyi, turabe uko bitunganywa hano, turabe uko igisirikare cyubatse kikisahiriza ubwacu, n'ibintu dushaka natwe kuja gukora iwacu, imigambi irahari iduhuza. Mugabo wamfitse ku mutima cyane ni wagari ya moshi. Iyo nzira y'indarayi izova muri Tanzania ice mu Burundi, hanyuma iherezo ribe muri Congo, muri Kindu. Turafitse n'umugambi w'ukubaka ikiraro gihuza kivu y'ubumanuko n'imwe mu ntara z'Uburundi.
Une des provinces ici aussi au Burundi.
Niko yavuze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, amajana y'abakongomani bayo Bujumbura bari baroye gutegera Perezida Tshisekedi. Uyu musore aravuga ibyo yifuza ko abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Congo boganira ko na cyane cyane ukoroheza abanyeshuri b'abakongomani n'ibyerekeye umutekano uhungabana mu buseruko bwa Congo.
Icyo twifuza yuko yoganira n'umukuru w'igihugu ni kubyerekeye ijya taxe ya COVID, kuko abanyeshuri benshi bako rinjira mu Burundi ijya teste ya $15 iri ejuru gose. Ikigira kabiri ni gukya gufasha abanyeshuri kuronka impapuro zibafasha kwiga aha bari poze ata bapolisi bari ko baraza kubarondereza ko amadokuma. Aha tusaba ko ukuru w'u Burundi wo byo cy'u Burundi yoganira n'umukuru wo muri Congo gufasha, kuko aka karere kiwacho muri est yo muri Congo hatekane habe amahoro ameze neza.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntacyo yavuze yahejeje kubonana no kuzimana mugenzi we wa Congo. Uru rugendo Perezida Tshisekedi azosozera kuri uyu wa mbere ruzwa mushikana mu ntara zo hagati mu gihugu, harimo Gitega irimwo murwa mukuru wa politike kilometero birenga gati jana uvuye Bujumbura aho yashikiye. Ibaye inshuro ya kabiri Perezida wa Congo wagendera Burundi. Ijya mbere hari ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019, akaba yakiriwe na kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yatwara Burundi cyo gihe umwaka umwe imbere y'uko ashengera hamaze gutunganywa amatora yatsinzwe na Perezida Ndayishimiye baturuka mu mugambi umwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu 2005. Eloje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloje Urikaneza, urakoze. Tukivuga ku vy'urugendo rwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi, abanyagihugu ba mu gisagara ca Uvira bamusaba ko yovugana na mugenzi we w'u Burundi bakava naho amadolari 15 y'igipimo ca COVID ya 19 abakongomani barinda gutanga kugira ngo binjire mu Burundi. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yadutegura inkuru ikurikira.
Bamwe mu baturage b'abakongomani barimo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'abandi bantu ku giti cyabo bakunze gukorera ingendo mu gihugu cy'u Burundi baganire n'Ijwi rya Amerika bari mu mujyi wa Uvira, bifuza yuko mu ruzinduko rw'iminsi itatu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ari gukorera mu Burundi gwatorera umuti ikibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga abakongomani bishura y'igipimo cya COVID-19 uko banyuze ku mpaka wa Gatumba.
Icyo twifuza cya mbere ni ukorohereza abaturage uruja n'uruza hariya ku mipaka, kuko hari ikibazo cya COVID twishyura amafaranga menshi cyane, bagapima abantu hano ku mpaka wa Kongo nyuma y'iminota 5 bagasaba kandi bagapima itest imwe, tukabona ibyo ngibyo kwari kuremera abaturage bashaka ukuntu uruja n'uruza barworohereza.
Kenshi tuje Bujumbura kuko ariko ubuvuzi buteje imbere par rapport na mujyi wa Uvira, ariko biri mu kuba blocage ku bashaka kuja kwivurizayo birakabagora. Icyo twasaba kuko Perezida w'u Burundi na Perezida wacu wa Congo bavugana bakadukurira icyo kintu ari amafaranga ya COVID akavaho bikorohereza abagenzi, dore ko na COVID yashize vida yaranashize ntayiriho kuko isaye amafaranga gumaho
kubera ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cya COVID-19. Abaturage basabwa yatumye bamwe muri bo bareka imirimo bare basanzwe bakora irimo ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ndabunguye Tshisekedi yarasanzwe ari umushoferi utwara abagenzi Uvira Bujumbura, amaze imyaka ibiri adakora kubera amafaranga y'igipimo cya COVID-19 bishura.
Ku munsi twavaga hano mbere COVID itaraba tukava hano tukaje i Burundi, umushoferi umwe yagiraga ku kuruse zibiri zaba nyinshi ni zitatu, ariko buri munsi twakoraga kubera COVID yabaye. Iyi ni imyaka ibiri ntabwo tukira twambuka dukora. Amafaranga ni menshi, $15 ku Barundi, $5 ku Bakongomani. Wareba guparika imodoka muri parking kugira ngo ugende ukabura abakiriya, nta bakiriya bagenda kugira ngo batange ayo mafaranga. Natwe abashoferi twaparika imodoka hariya tukabura abagenzi. Twasabaga Perezida wa Congo n'u Burundi bakure hiriya COVID.
Kuruziza Serge we ni umurundi ukora imirimo y'ubwubatsi muri Uvira, nawe yemeze ko amafaranga ya COVID-19 basabwa ari menshi.
Perezida w'u Burundi n'uwa Congo bari kumwe bakwiye kuba nk'ababyeyi bakaratira kibazo kugira ngo imigenderanire yabo ibandanye bakatwugurira imiryango batanze kudusaba amahera ya COVID kuko COVID yararangiye uvuye muri Kongo uri kurasubira mu Burundi bakaguca idolari 10 mu Burundi zitanu utusanga twe dufaranga rusiri mu muryango ugatusanga usitse mu muryango atasufise umukomana nayo nayinzira afise ibibazo kuko muri Kongo arariha zitanu mu Burundi akariha idolari 15 nawe nyine usitse umenga ntiyorohewe hagati y'abantu n'abakongomani twarukwiye bari bakwiye abaperezida kumvikana bakatworohereza
usibye amafaranga y'igipimo cha COVID-19 aba baturage bifuza ko avanwaho n'abaturage b'abarundi bakorera imirimo yabo muri Kongo nabo bifuza yuko bakuru b'ibihugu byombi bavana amafaranga ya visa asabwa abarundi bakorera muri Kongo
cyekaje cyadeje nakokirangiza none nkumbu urishe idolari 15 idolari 15 urupapuro rwa DGN rumara amezi atatu ukabaruhete bagufasha utarufise rega bakuchitora aretumi iki urumva bicaba bahatana n'icyo kibazo akagutukurira nino ko twinjira twararishe kandi tukabatuzwe mu gihugu umva ko bitukurira natwe wabona n'umukongomane agiye mu Burundi cyaba mu Burundi afise kimuranga ntandi mahera bamwaka rero natwe kubakwe kuri no muri Kongo cyo kibazo bakagikemura bahitukura bicyo n'icyo cya DJ
iki kibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cha COVID-19 asabwa abaturage bo bakongomani banyura ku mpaka wa Gatumba mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka 2022 cyagarutswe mu nama yabereye Uvira yahuje abakuru b'intara zitandatu zihana imbibi n'intara ya Kivu y'Epfo ariko kugeza ubu ntaragabanwa Vedasingabo ijwi rya Amerika Uvira
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe kwijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rwijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Rwanda abivuza barinze gukoresha mituel bavuga ko bitaborohera kuronka abaganga babakira babahinga bamwe mu barwaye indwara zikomakomeye zisaba abo baganga bemeza ko iyo bataronse uburyo bwo kuja mu mavuriro yigenga amavuriro ya leta abakira yatevye ku buryo bishobora kubaviramo no gutakaza ubuzima leta yemeza ko iri kuyiga ikino kibazo muvyumva mu nkuru twateguriwe na mgenzi wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kabushi
Ni kenshi abaturage bakoresha ubwishingizi mu kwivuza bwa mituelle de santé bakunze kugaragaza ko hari ubwo bahabwa serivisi batishimiye. Icyo bahurizaho kenshi ni uko abafite ubwishingizi bwa mituelle bafasha kwivuza indwara zoroheje ariko iyo bagize ibyago byo gufatwa n'indwara zikomeye zibasaba kwivuriza ku baganga b'inzobere bibabera ihurizo. Kugeza naho bashobora gutakaza ubuzima abandi bamwe mu baturage twasanze ku bitaro by'Imasaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali
bari bampaye transfer ngo nce muri scanner mpageze kandi nari ndembye pe barambwira ngo uzaza mu kwezi gutaha kandi ndi mu bitaro deje noneho byabaye ngombwa yuko dushakisha uburyo bwo kujya muri privé njya gutanga amafaranga muri privé kugira ngo bandamire kuko iyo batamfatirana rwose pe mba narapfuye
ca mu cyoma ntago byoroha harugo baguharande fyo kuzagaruka
iki kibazo kiyongeraho icyo abaturage bagaragaza ko cyo kubura abaganga bahagije gituma ugarnye ivurira ashobora gutegereza umunsi cyangwa iminsi ibiri rimwe na rimwe akabashirira n'igihe umuturage atarakirwa kubura imiti mu bigondera buzima nabyo bikomeje kugaragazwa nk'ibibangamiye abafite ubwisungane mu kwivuza bwa mituelle de santé
n'ubungire mfite ikibazo cy'ansya debete itwitera imiti ariko ushobora kuza hano mu kwezi gushize nabuze imiti kandi imiti niko buzima nayivuze nyine no gupfa napfa ariko turaza hano tukatugaho nta miti hari
naraje rwose birinda bigeza nka saa ine z'ijoro ntari namenya ngo ndwaye iki mbese basuzumye ndara hano ku ntebe
Leta y'u Rwanda ivuga ko ifite ikibazo cy'abaganga b'inzobere kuko ifite mu gihugu hose 689 gusa Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Ngamije Daniel asobanura ko ubu bafashe ingamba zo kubongera aho buri mwaka bagera kuri 30 basoza amashuri yabo Minisitiri Ngamije akumvikanisha ko ubu banoroheje uburyo abarwayi bafashwa kugera ku mavuriro yisumbuye
niba hari service tuzi kwitangwa byanze bikunze nko muri King Faisal Hospital wenda indwara z'umutima n'ibindi mu gihe hari umu specialist umubonye bo murwaye mu bitaro bya district singomwa ngo akore rwa rugendo rwajyaga rumunyuza muri CHK akazabona kugera kuri Faisal ibyo byavuyeho hari amasezerano twashyizeho umukono mu cyumweru gishize na Faisal atuma umurwayi uwo umwe n'umu specialist kandi akabazi ko iyo ndwara ivurwa gusa muri King Faisal Hospital ahabwa transfer akajya muri King Faisal Hospital akanavurwa.
Nubwo ayo mavugururwa akomeje, leta yemera ko muri ibi bihe mu mavuriro amwe namwe hagaragara ikibazo cy'imiti idahagije cyangwa se rimwe na rimwe ikaba yabura.
Ni ikibazo kijyanye cyane cyane n'abantu bagiye muri imiti batsindiye amasoko muri kigo cy'igihugu gishinzwe kuzana imiti, nabo bafite ikibazo cya transport mu buryo buri international. Murabizi transport yahungabanyijwe n'ibibazo byinshi biriho ku isi, bityo rero icyo twagikozeho nuko twashatse mu gihugu abandi ba grossist cyangwa se sellers bafite imiti ku buryo twayigura, noneho tuka supplying al pharmacies uturere nazo zigasupplyinga ibigo nderabuzima.
Usibye ubuke bw'abaganga b'inzobere baboneka mu Rwanda, nabake bahari bahitamo kwigira mu mavuriro yigenga cyangwa gukora indi mirimo idafite aho uhuriye no kuvura, kubera ko mu mavuriro ya leta abaganga bahembwa make kandi bagakora amasaha menshi. Mibare itangazwa n'urugaga rw'abaganga mu Rwanda igaragaza ko mu Rwanda habarurwa abaganga b'abanyarwanda 310,000 n'abanyamahanga 900,000, bose hamwe bakaba 2,210,000. Muri abo akaba ariho hagaragara umubare w'abaganga b'inzobere. Imibare ihari kandi yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare igaragaza ko ugereranije n'abaturarwanda bose babarirwa muri miliyoni zirenga 12 n'umubare w'abaganga bahari, umuganga umwe abarirwa ku barwayi bagera ku 600,000 buri mwaka. Uyu mubare ukaba ari munini utatu babaganga bita ku barwayi uko bikwiye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda agezeho mu gisata cya sport duhereye mu Rwanda akomeje kubera amahiganwa ya bal. Umenyesha makuru wacu wa sport Jean-Claude Munyandinda ariko abidukurikiranira na hagufi.
Mu mikino ya kamarampaka ya Basketball Africa League irimo kubera mu Rwanda, ikipe ya Rege Basketball Club ihagarariye u Rwanda yasezerewe rugikubita muri kimwe cya kane kirangiza. Yakuyemo n'ikipe ya Forces Armées Police yo muri Cameroon mu mukino wa ejo mu kwa gatandatu yitsinze amanota 66-63. Muri uyu mukino ikipe ya FAP yakomeje kurusha imbaraga ikipe ya Rege kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Umutoza w'iyi kipe y'abasirikare n'abapolisi bo muri Cameroon, François Egey, yatangaje ko biteguye neza kandi ngo bagomba kwitwara neza imbere y'ikipe ariyo yose bazahura batitaye ku kuba araje ku mwanya wa kane mu itsinda rya ni ryakiniraga i Cairo mu Misiri. Ibyo kuba twaraje ku mwanya wa kane ibyo ntacyo bivuze, kuko iyo tuza guhabwa amahitamo ngo duhitemo ikipe tuzahura twari kwihitiramo Slack yo muri Guinea kuko nayo yabaye ya kane. Ubwo rero twisanze tugomba gukina na Reg Basketball Club kuko yari yabaye ya mbere muri Sahara. Twarayize tubona ni ikipe nziza, ikindi kandi izaba ikinira imbere y'abafana bayo. Ibyo rero byatumye tubwira abakinnyi bacu tuti ni ukwitonda, mugakomera mu mutwe, muzaba murushwa abafana benshi. Ibyo rero twabishyizemo imbaraga nyinshi bituma dutegura abakinnyi bacu neza, tubafasha gukosora amakosa, ariko cyane cyane tubigisha uburyo bwo kugarira. Nababwira ko ikipe yacu yari ihagaze neza mu bijyanye no kugarisa. Muwundi mukino wa kimwe cya kane kirangiza wawe kwa gatandatu, Petro de Rwanda yo muri Angola yasezereye AS Sahel muri Maroc yitsinze amanota 182-89. Mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe ejo bundi kwa gatatu, ikipe ya Forces Armées Police yo muri Cameroon izahura na Petro de Rwanda yo muri Angola, naho US Monastir yo muri Tunisia ikazacakirana na Zamalek yo mu Misiri. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje. Imikino igeze ku munsi wa 28. Ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino ibiri. Ikipe ya Espoir FC yanganyije na Marine FC igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Kamarampaka i Rusizi. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, AS Kigali yanganyije na Bugesera FC ubusa ku busa. Ejo ku cyumweru habaye imikino itatu. Gasogi United yatsinze Musanze FC ibitego bibiri kuri kimwe, Rayon Sports itsinze Tensel FC ibitego bitatu kuri kimwe. Imikino yombi yabereye kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Kuri Stade Umuganda i Rubavu, ikipe ya Police FC yatsinze Rutsiro FC ibitego bitatu kuri bibiri. Uyu munsi kwa mbere hateganyijwe imikino itatu. Mukura Victory Sports irakina na Gicumbi FC kuri Stade Kamena i Butare. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo harabera imikino ibiri. Gorilla FC irahura na APR FC guhera saa sita n'igice, hanyuma Kiyovu Sports ikaza gukina na Etoile de l'Est guhera saa cyenda. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, amakipe aza ku isonga ni abiri ariyo APR FC na Kiyovu Sports, zombi zikagira amanota 60. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 18 n'umwenda w'ibitego 22. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakoze reka aya sport duce tubabandaniriza mu Burundi imigwi ya Flambeau du Centre na Bumumaru niyo izohura mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru muri basketball naho ejo kwa Mungu niho hasozerwa umunsi ugira gatatu w'ihiganwa rya basketball mu gihugu cyose. Désiré Hatungimana abitugire ku muriri.
Muri zo nkino za basketball mu gihe abakunzi b'ugurukino bari biteze ko imigwi inkuru nani na New Star abariyo iri mu bibanza vya mbere siko biri kuko muri kino gihe hari umugwi wa Jimkana uwo mugwi ukabatsinze Brothers ku manota 93-67 muri Jimkana uno mwaka bamenyesha ko atakindi barondera atari igikombe. Cristal Gatabaza amenyeza uwo mugwi amenyesha ko bavyiteguriye
hanini ni shaka shaka n'ibyo dushyira imbere hamwe na concentration muri je ono negrije pa l'adversaire match yo sifata ho serio cyo gituma turi ko tugerageza kumva muri league n'ibintu bigoye urugamba rucari kure tugerageza kugwana kugira ngo ikibanza ca mbere tukigumemo bishika faza ale gihere objectif yacu ni gutwara league. Gutwara league naho bisaba gutsinda imigwi ikomakomeye twara hari imigwi ibiri tumaze gukina n'ibyo y'Ubujumbura n'ibiri ya ruguru nkuko mwabibonye twe twatanguye match nabi nta match nimwe nta match nimwe ko negrije.
Mu zindi nkino zabaye New Star yatsinze Young Eagles ku manota 95-71 umugwi wa Rezipo utsinda Aigle Noir amanota 82-63 urunani rwatsinze gorohewe cyane Brothers Sport 117-53 nayo umugwi wa Remesha ukabatsinze Dinamo mu rukino rwa rukomeye cyane ku manota 65-61 mu mupira w'amaguru naho kuri no w'Imana hari haramutse haba inkino zo gusubiriza mu gice cya kabiri gishiri cyanyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Umugwi wa Flambeau du Centre watwaye igikombe cyo Burundi ukabashye mu rukino nyuma tsinda Aigle Noir bitse kuri bitu minozi 2 mu rukino rwa mbere Flambeau du Centre yatsinze Aigle Noir bitsinda 2 kuri 1 mu rukino rwo gusubiriza iyo migwi yose ikaba yatandukanye inganya bitsinda 2 ku bindi kugeza ku munota wa nyuma w'urukino Aigle Noir niyo yari imbere baza kuyigombora ibona gutakaza amahirwe yo kuzokina urukino rwa nyuma. Emenzo Habonayo amenyereza Aigle Noir amenyesha ko mu mupira w'amaguru ariko bigenda
bagomboye ni twadufite match kuva ku ntango gushika ku mpera barashobora gutsinda baragomboye nibaza ko n'umupira n'umupira w'amaguru abifitishe novuga ko ntawamenye ngo byabaye byashitse mugabo nibaza ko ni kubyakirwa nyine nibaza ko igikuru tugiye gutegura bigiye kuza mu nyuma kumuhanya tove mahiganwa nibaza ko na byinshi novuga kuri umunsi.
Rukundo Jean Dodie icegera cy'umumenyereza wa Flambeau du Centre amenyesha ko kubona baratwaye igikombe cy'u Burundi bitababuza kugwanira ibindi bikombe ahubwo ngo bibaha inguvu.
Natwe twitegura n'ishaka rikomeye kuko Ernesto twarahuye na president muco yadutumye n'igikombe cya Coupe du President kirimo uko raswara pour la saison passée batsinze kuri finale ni tukora gusubira gukomenta la même erreur nubwo tuzokina na Puma muri wayo ni equipe tu respecta nayo tuzi ko ijo cyangwa ingufu nyinshi ngo parvenu kubona tike yo gusohoka bwa turize ko tuzitwara neza nubwo tuzakina na Puma muri wayo narabwiye abantu ko igikombe twaronse la fois passée et qui fait ta motivation pour ma coupe tu quand tu rakinira sigaje nyuma izizibiri twa dusigaje turize rero zako erreur twakoze saison passée tuzobyitangira ikimaniza turose cyo tuzashima mugabe yo objectif turayifise kugeza ku kanyuma.
Mu rukino rwa nyuma Flambeau du Centre izokina na Buja City yatsinze ibitsindo bitatu ku busa mu nkino zibiri zahuje iyo migwi. Mu rukino rwa mbere Umamuru yatsinze igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa kabiri itsinda bibiri ku buso mugwi w'igisagara cya Bujumbura. Tubibutse ko utwaye icyo gikombe cy'umukuru w'igihugu aca serukira Burundi mu nkino za Afrika z'abatwaye ibikombe iwabo. Désiré Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunze mari muduteza amatwi ahani uduce twa turabangiriye amakuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize urara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoma ari kumwe na Joy Diane ni nahazwe yakoze Nadia Taha yabyegeranije ahandi twaza kuba turi kumwe mu yandi makuru aza kubagezeho mu mwanya uri imbere mu kurindira mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye by'ejo rya Amerika.